Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yige kwashikiriza ibiganiro bya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda miliyoni za mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kwigenekezo rya 41 y'ukwezi kw'icumi abarwanyi b'umuhari Red Tabara barakoze igitero mu ntara ubanza bavuga ko ari intango nk'ibitero bifise umugambi ukuzana ubutegetsi nyabwo bubahiriza amateko. Baratangaje kandi ku intumbero yabo ari kugarukana demokrasi. Ibyo bitero bishitse kandi mu gihe uruhagarara n'icuka kibi zigaragaza hagati y'abanywanyi umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'ab'umugambwe CNL wa Agaton Rwasa. Mu ndwi iheze umukuru umugambwe CNL akaba n'icegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nshinga amateka Agaton Rwasa yaratangaje ko umugambwe uri ku butegetsi ufise umugambi wo kumuremeka inkono ishushe mu kumwagiriza ko afise umurwi urwanya ubutegetsi. Yaratangaje kandi ko hariho n'umugambi wo kumugandagura. Izo byose biriko biba mu gihe abarundi biteguriye kuja mu matora atekanijwe mu mezi indwi ari imbere. Mu kiganiro muri sagace y'umunsi twatumiye abanyapolitiki b'inararibonye bakurikiranira hafi politiki y'u Burundi. Turi kumwe na Professor Paul Nkunzimana, umukuru w'icyubahiro umugambwe abakozi muri neza. Paul Nkunzimana,
kozi na demokrasi president w'umurunani
murakomeye. Umushahara Paul Nkunzimana,
ego turaho
ego me. Turi kumwe kandi na ambassadeur Isidore Mbayihaga, muri neza Isidore Mbayihaga.
Ndagize mwiriwe nibaramukije cyane nyakubaha mumesha makuru.
Murakomeye ngaho.
Yego turi ibyo.
Yego me. Turi kumwe kandi na Nyangoma Leonard, umukuru w'umugambwe CNDD. Muri neza Leonard Nyangoma.
Amahoro neza Frederic. Ndamuse kandi naba turi kumwe Paul Nkunzimana na uyu ambasaderi Isidore. Ndamuse n'abarundi bose.
Murakomeye namwe.
Turakora mukeshi. Ego turakomeye.
Ego me. Reka rero dutangure kuri wewe ambasaderi Isidore Mbayihaga, uruhagarara abanyapolitiki hamwe n'ibitero byakozwe n'umuhari Red Tabara mu Burundi ntibihumuriza abarundi babonye byinshi mu ntambara no mu ndyane zaranze Burundi. Ubwa mbere na mbere ibyo bitero n'ubwo ruhagarara mu biha ihensiguro mwebwe.
Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo n'ukuri cyakoze ku mutima w'abarundi batari bakeya, kuko mubivuze kwigereza za 41 kwezi kw'icumi harabaye igitero kizuranye mu ntara ya Cibitoke na Bubanza. Icya mbere nagomba ni uko mwonyemerera niko karyo ndoso kubanza guhoza imiryango yabuze, kuko hariho abana b'u Burundi bahaguye muri bajya bateye tugahoza na leta y'u Burundi, kuko abapfuye n'ubwo babateye igihugu baba ari abarundi. Murabuze rero muti icyo gitero cyabaye mu gihe harasanzwe n'urundi buhagarara kandi twimirije amatora. Nibaza yuko umuntu agiye kubiraba arashobora kubifatanganya, kuko murazi yuko iyo amatora yimirije ngaha mu gihugu iwacu hama hari ibintu bitari bikya bibyuka mugabo ugasanga birangirana n'ayo matora nyine. Rero nibaza yuko ubwa mbere nko mu Burundi ari mu Burundi nyene ngaha nuko mwivuze muti abarundi bararushe kuko bamaze guca muri byinshi nokuri tumaze guca mu bintu bitari bikeya kandi byinshi bituma n'intambara n'izinyende ariko nagomara gure yuko abarundi benshi gushika ubu inzira y'intambara nta muntu yo bakihanirwe nibaza yuko mu Burundi rero kwibaza yuko woza guhabuza canke gufata ubutegetsi uciye mu gikenye uciye mu buryo bw'intambara mu by'ukuri nibaza yuko ibyo bitagishoboka
mwavuze mushiga naye zidaro mwavuze ko ivyo vyama bishika cane cane yuhegereje amatora bigahena n'amatora imvo nyakuri nizi
imvo nyakuri je nibaza yuko mu bisanzwe haba hari kugomba gutoba kuko murabona hari abantu benshi usanga ari barusahurira mu nduru iyi bintu bimeze nabo ugasanga hari abajyazamo umusaruro cyangwa inyungu zizabo mugabo ahanini murabona yuko bikunda gushika amatora agira abe kugira abayaburabuze rero hari abantu iyo babona yuko badashobora ngira petete gutsinda amatora bavuga batireka turabe ibyo dukora bindi kugira ngo tuyaburabuze abarundi bari mu ruhagarara bati igihugu bagihunge bagende bagire gute habe mugabo ukabona yuko ibyo bariko barakora ntibari kuvuga ngo guhanira iyo demokarasi muvuga uko demokarasi nibaza yuko atari kwica bene wanyu demokarasi zugomba kuraza abantu bataryamye demokarasi no kuvuga yuko urategura imigambi yawe hama ugaheza ukayitanga ukayishyira imbere y'abarundi cyo kimwe n'abandi banyepolitike hanyuma hageze igihe cy'amatora abarundi bagahitamo igisumbi kindi ndabonibaza yuko egoma
mushyanahe Paul Nkunzibana imvo nyakuri eka ibintu twama tubona uruhagarara indyane zamazaranze urundi cyane cyane nkuko mushyanahe zidora mbayaga bivuze bikaba imbere y'amatora cyangwa imatora cyangwa nyuma y'amatora kubwanyu izo ndyane zose ziva ziterwa n'iki
ego murakoze kuko kuri uruhagarara icyo ruva ko no kubera yuko Burundi butigenga Burundi ata jambo kise uhulekeye abigihugu nese cyane umuntu wahereye ku butunzi bwacu nkuko umuntu abizi mu Burundi hari ubutunzi ntangere cyangwa umuntu atabizi ubutunzi bukomeye cyane rwose haba mu byerekeye ibiyazanike haba byerekeye ibyo bita terra inzahabu ibintu byerekeye kasiterite cya kota n'ibindi ibyo rero ni peteroli waragomba ni peteroli irahari hanyuma hakaba kandi n'ubutunzi bari bukomeye kera bari buhagaze ku kazi ku banyagihugu abarimi nace cyane ikawa ryaho yarizana ibice bigera mirongo icyenda ku ijana ubutunzi mu madovize mu mafaranga y'agaciro urumva rero ruhagarara nta kindi rero ruhagaze ko ruhagarara iminsi yose ruba ruhagaze kuja ku butegetsi cyangwa kuguma ku butegetsi kugira ngo abategetsi bagume bakorera ayo ma multinationale abanyamahanga ngira ngo nta muntu azi uko nko muri iyo shata byerekeye n'imari zirimo nta muntu n'umwe atazi uko ayo mashyirahamwe y'abanyamahanga y'abongereza bumvikana na Rusiya muri iki gihe urumva nta kindi rero ruhagaze ko atari
ariko Paul Nkunzimana
bihagaze ku gusahura ubutunzi bw'igihugu
ariko nimuriko muvuga Paul Nkunzimana ko abanyamahanga bafise uruhara mu ruhagaruke mu ruhagarara eka n'indyane zimu Burundi ivyo nivyo mwa muriko murashikiriza
sinakubise neza
mwa muriko muvuga ko abanyamahanga bafise uruhara mu mutekano muke wa Burundi
ahubwo nibo bafise uruhara cyane rwose urumva abarundi kujyo kuri bameze nk'ibikoresho urumva imari zose z'igihugu ziherera umunyamahanga hanyuma abarundi nabo bakaba bakamera tuvuge nk'abakozi babo. Uruhagara rero ruhagaze yuko mu Burundi ataburenga tudashika uno munsi tuvuge ataburenga zadufise ku buzima bw'igihugu n'ubutunzi bwacu.
Yegome mu shyanahe nyangoma izo ndyane zose ku bwanyu zohera gute izo ndyane ika ubwo ruhagarara rwama bwiboneka umwanya wose ubwicanyi buza uko imyaka irenganye ibyo zose zohera gute mu shyanahe nyangoma.
Nibyo nkuko tubibona mu Burundi ico kimwe ndetse no mu bihugu byinshi byo muri Afrika kuva twikukiye haba hariho ibijyane kenshi zaduka mu bihe by'amatora canke inyuma y'amatora. Kibitera wa DJ Bojoa kibitera poro yavuze ibitari bike kandi ndirwa ndagaruka ku kandi arivyo abanyamigabwe benshi muri Afrika bashaka no mu Burundi gushikira ubutegetsi n'ikiraro cyo gushikira ubutunzi nabwo aho nini ubwo pora bivuze ibihugu byacu byo muri Afrika bifite itunga ryinshi cyane u Burundi burimo iryo tunga rero ntibacuri mariya abanyagihugu kiretse akagwi mu kinyarwanda bavuga agatsiko kaba kari ku butegetsi niho konyine kihariza iryo tunga. Hanyuma rero kakacakazibiza nabo bose bashobora bagerageza kwamira bati nyabuna muri igihugu murakiyogeje abanyagihugu ariko ayishwa n'inzara malaria yagejeje abanyagihugu hafi miliyoni 8 z'abarundi bagwaye indwara za malaria. Hanyuma rero aho gatsiko katagomba kuguma ku butegetsi ku nguvu icyo gihe rero hariho sinuvuga ko ari ugutuma utwe hariho bamwe bagira bati ko nawe yagumye ku nguvu bajya bahagumye ku nguvu reka turabe natwe ko twokoresha inguvu ibyo biri mu bitera imidugararo myinshi muri Afrika kugira ngo izo ndyane zizohere wagumba igihugu cyose cyoshobora no kwihera ko ariko ibihugu byo muri Afrika byo mu karere kanaka bitagiye hamwe mu byunguru nani byumve ko igihe bayoboye igihugu baba ari abakozi b'abanyagihugu badateze gukorera abanyamahanga bateze gukorera abanyagihugu aho naho amatora ameze gute amatora ashobora kuzana kuba akazana ingorane n'uwatowe akamera nka wa wundi nyine hateza guhinduka ibintu byinshi arisho gituma mvuga ntine naya amatora mbona bariko barakora ihuti nta simbona icazozana
ivyo bintu byinshi biteza guhinduka turabigaruka ko mukanya ariko reka duhe ijambo umunywanyi w'iradio hejuru ya Amerika Didier mwiriwe neza muri heda Didier
ndabaramukije ndamutsa n'umutumire
barakumva
yego ndi neza muri komune Rugombo
yego akandi kazina ninde
ni Shukuru Didier
Rugombo hameze gute muri iki gihe haratekanye
bo muri rusange turaje umutekano urahari usibye gusa yuko abanyagihugu bamwe haba umudugararo hagati yabo ugasanga abantu bariko barabana nabi hakaba ibintu byo kwikirikana muri ibi na biriya mu nge y'umutekano mugaturaze muri rusange mu bintu bigaragara muri rusange turabona yuko umutekano uhari kandi ukwiye.
Murafite akabazo rero ku kiganiro muri sanace y'umunsi ya kibazo cyangwa icyumviro duka kwijamo
yego mbo
You have 50.
Didier mu turi kumwe?
Biracitse sizi.
Didier nibaza ko agiye mu kanya. Mu shyantare reka tugaruke ku muri ambasaderi Mbayihaga ku bibazo byavuzwe mwese mwashikirije muvuga ko ubutunzi bw'igihugu eka n'ukuntu abarundi bonyine bateza kugira urunani kugira ngo barabe ko atawo bacira mu cyane cyane nk'abajya mahanga ikintu mwebwe mubona cyo banyinyishu y'ivyo bibazo byose n'ikihe ndabona ko barundi bavuga ko ubutunzi bw'igihugu eka ruharagwa abanyamahanga ku bwanyu inyishu zoza zika ibibazo byose abarundi bamamwo by'indyane ka nuku kwicana ivyo byohera gute mu cyane mbayahaga
murakoze cyane Frederic nago magaruke ku kabazo gatoya kuko hari ibintu mushiga ntaye nyango amashigije na Paul bavuga yuko ubutunzi bw'igihugu bisanga abantu bagwanira ubutegetsi cyane cyane bagomba kuronkera amarongo ku butunzi bw'igihugu bupfa kuvugwa gusa mugabo bushobora kuvugwa akagwi gatoya aba bakabifatanya bakavuga bati rero hariho n'amamiti nasiyonali ashobora kubakoresha abo bantu kugira barondere inyungu z'ubwo butare babuze ariko nagomba ndabibutse yuko mushaka ntaye nyango magira abizi yuko ngira niwe yatanguje urugamba rwo guhabuza demokarasi igihe bagandagura mu perezida wa mbere atowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye nibaza yuko kijya gihe bagiye mu ishyamba kurwanya leta yari ihari kugira baze kuronka ubwo butunzi bari bagiye ubwa mbere kurondera demokarasi kuko bari bahagiye kwica umutwe nk'uko bivugwa rero ubutunzi bw'igihugu burahari mugabo nk'uko babivuga ntibushobora kuba kujegwa cyangwa gutunganywa n'abarundi miliyoni icumi abateza kuba batoya abantu bizigiye mu isanzwe bo bizigiye bakamushira imbere niba abaye umujeje rero nagomba kuvuga rero yuko mu isanzwe ubutunzi burabaho mugabo mu gihe bubayeho neza bukagomba gukorera abarundi ni byiza nicyo gihe intwaro iba iri kuyakorera abanyagihugu kuko nagomba kuvuga nk'uko nk'ibyo by'abanyamahanga mwavuze bashobora kuba binjira mu by'abarundi cyangwa bashobora kuba bari inyuma y'ibyo bitero birashoboka mugabo nagomba ndagure yuko Uburundi ubwiye kubiraba umaze imyaka itari mikeya atamfashanyo ziva hanze zihari rero ukabona yuko muri icyo gihe abarundi baragerageje gutunganya igihugu kuko ubwiye kuraba amafaranga aba leta ibuzamwo abene gihugu n'amafaranga menshi cyane ngira murazi yuko hariho programme yo kuvuza abana ku buntu n'ababyeyi baruka ku buntu hariho kwigisha abanyeshuri imyaka primaire yose igahera amashuri y'intango ukaraba n'ama infrastructure yubatswe muri icyo gihe atafashanyo y'abarundi yavuye hanze ugacuraba rero n'ingene bagerageje kubungabunga amahoro n'umutekano urabona yuko ibyo bintu nubwo byoba byarabayeho byakoze hari icyo byakoze kuko abanyagihugu cyane cyane barakeneye amahoro n'umutekano barakeneye kurima ngo bimbure urabona yuko leta izo umugambi wo kuha amase abenegihugu bakarima rero nagomba
abarundi
nubwo byo byoba bihari nyakubahwa nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe nta gihugu nk'uko nyango maravuza avuga ati nayo matora naho boyajyamo ntitubone icyo azovamo iyo ni imvugo ya politiki mugabo nibaza yuko icyo abantu bariko baragwanira n'igituma abantu bajya bateye yewe nibaza yuko mbere ndaye ashobora kuba umushobora kuvuga ati ntibashobora kuba bazi icyo bagwanira kuko nibaza yuko
muravuze ko harundi bose bakeneye amahoro ivyo bitero nico cuka kibi ntibishobora kugira ingaruka mbi ku matora atekanijwe mu mwaka uza
birashobora kugira icoka kibi mugabo murabona yuko nariko ndabivuga abarundi barahaze inzira y'intambara kuko murazi yuko ico kibazo nibaza ko nyango maze kukishura kundusha kuko ntushobora kujya ku rugamba ngo utere igihugu mu gihe abene igihugu batagushigikiye mugabene igihugu batazokugaburira mugabene igihugu batazokunyegeza ntushobora kugwana intambara ngo imari n'isi biri ukikura gwana nico gituma keshi mubona nabo baza gutera bariyiba bakarasa bagenza umugongo basubira iyo bavuye iyo ni kimenyetso cyerekana yuko abanyagihugu abarundi bararanduwe n'intambara kuko yaba iby'ubwoko barabihinyuye n'ukuri ntakubesha Frederic ubwoko bubi dufise muri iki gihugu cyacu n'ubwoko bwitwa inda uko murabona yuko n'ababusangiye hari igihe baryana bakicana bakaronderana barabana ribi muga bakavuga ibyo bapfa kandi atari ibyo bapfa ubwoko dubwise ni ubwoko bw'inda ibyo rero n'abantu bazimenya bakwiye kubyumva igihugu cy'u Burundi abantu bose barakubwira yuko intambara ugomba gushyikira ubutegetsi mu gikenye
uteye intambara cyangwa ugombye kubutembera nk'inkoho nk'ibigishoboka ibyo no bikubwira nk'abikoreza naho baza benshi muratembeza mikwe mu banyagihugu inzira yose byoca amahugu yafata ubutegetsi ziremewe uretse inzira y'intambara inzira y'intambara murazi abarundi bapfuye ingene bangana igihugu cyuzuye imva imyaka itari mike abantu bavuga ko bagomba guhabuza ikina kiriya mugabo rero baravuze bati prosecto ugomba guhiganwa n'urondero ubutegetsi cha mu matora
kugizigire
hanyuma tugushira imbere
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Frederic muri neza
Gona kizi mwiri wa mwenye makuru.
Mwiri wa neza mwini higa Frederic.
Jie hindi Kampala Uganda.
Ego. Akali kazi na nende?
Kwa lero. Sinaenda makuru chanyene za uvugina kwanzago mihuzi. Kana numbiteko kumwenye mutumi na gomba kumwenye mutumi na dupise.
Ego me tulikumu na watumi wa tatu wa nyapolitika wa komili. Tulikumu na ambasador Isidore Mbayaga. Tukawa tulikumu na Professor Paul Nkunzimana. Kawa afisumugambwe turi kumwe kandi na Nyangoma Leonard nawe nyafisumugambwe CNDD tuba ku jambo turi ko tuvuga cyane cyane ku bitero byabaye mu Burundi n'uruhagarara rumaze imise mu Burundi cyane cyane hagati y'imigambwe ibiri umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe CNL tuba ku jambo ikibazo cy'imbe
yego nta manda baramukije abo batumire
ndarakumva
yego nagomba kubera bose ndumvise ko babiri n'abanyamigambwe ni bafite imigambwe barongoye nagomba kubaza yewe umushinga ntahe Nyangoma Leonard mu bijyanye na rujya baharaga wabo nabo muri Senarede nagomba kuca nduga na mwaze ni bariteguriye nabo kujya mu matora nk'abandi canke bazogera mu matora bari mu nani canke bazogenda ko gahanga kumwumwe hama rero nkaca nongera ko kagira kabiri ku bijyanye n'ibi bitero byabaye yewe nagomba aze kudutomorera cyangwa aze kudutomorera mu bagiye politike niba babona inzira nziza tugezemo ari iyo gukoresha umuheto cyangwa ari inzira y'ibiganiro ikibazo twasarutswa
murakoze Frederic reka dutange kumushyira na Nyangoma agira icyo avuze ku byo mumubajije mugabo ku byerekeye Senared icyo kibazo hava dutomorera turazi ko yabaye mukuru wa Senared sinzi uruhara afite mu iki gihe duga ku ijambo mushyira na Nyangoma
urakoze kusubira ijambo Frederic kino kibazo cya Senared abagije kiroroshe jewe arakibaza abasinarede jyewe umugambi wanjye ntukiri muri sinarede ngira ngo abaheze iminsi tuyivuyemwo hanyuma nagomba kugaruka gato nyumva ya kanya ibyavuzwe kudavuzwe cyanjyana n'umushinga ntahe Mbayihaga Izidori bo na Didier abivuze ngo hariho umutekano mu gihugu ngo umutekano si ukuvuga yuko ingoho zitaba zaho zitariko ziravuga igihe abanyagihugu bikekana igihe abantu bashika 1,500 bahunze igihugu cyabo igihe abandi bapfungiwe ubusa bapfungiwe ibyiyumviro byabo igihe wumva hirya no hino abantu bapfa abandi nabo bakavuga bagiye babagiye gutera aho dukwemera yuko ata mutekano uburiho na gatonya ntuzeti dore yavuze ko hakozwe byinshi muri imyaka 15 nibyo hariho byo byarakozwe mugabo hariho byinshi bitakozwe byari gukogwa nk'ibyerekeye umuyagankuba n'ibindi hanyuma rero aho mvuze bikenya gusa
ni ingufu mushyana Nyangoma muduye kuri icyo kibazo cy'ibitero ibitero canke amatora
ute
uduge ku kibazo cya kabiri cya Frederic mukanya gato cyane gose
iki cerekeye iki kibazo cerekeye amatora nabivuze na yemwe waru uramaze kumenya aho mpagaze ku cyo cyo matora ayo matora ariko ategurwa ateguwe nabi cyane ni ya yandi uvuga azokorohereza gusa bafite amafaranga bafite ibinyamakuru anyoje na byo ngomba yahagavuga ngo ni byiza yuko ibintu bihinduka biciye mu matora biciye mu nzira y'amahoro ariko kandi wibaze ngo amatora ngo azani neza uramaze kumva yuko namaze kwivuga kenshi ko amatora mu Burundi yamazani njyane nico dukwiye kwicarira tukaraba biva kuki urabona nayo iterere yaratowe ariko ntucabuze yuko ashoza ingwano iwe no mu bindi bihugu ku isi yose kuko babivuga rero imico gituma ku nyishu wabajije n'inyishu kuri ibyo bibazo kugira ngo ntihagire abasubira gufata ibigwanisho bagiye kurwana n'ibiki inyishu ni uko nama ndabivuga kenshi ni uko abo bantu abarundi baganira bigaca mu biganiro ibyo leta iri ku butegetsi niyo tanga n'akarorero abari ku butegetsi abiza ko bafite ingufu data bati twashaka kuganira kugira ngo dushobore gutegura neza aya matora yimirije
reka na Paul Nkunzimana gira icavuze ku bibazo byashikijwe na Frederic Mukanya cyane cyane njanye ni byokorwa kugira ngo mu Burundi haboneka amahoro ingwano canke amatora una inzira nyayo ni iyihe gushika na he Paul Nkunzimana
yego murakoze cyane rwose iyo Frederic yavuze sino bigaruka ko boreke senarede canke ibikimo izo senarede n'ubwo mu gice yavuga ko nibaze yuko noshobora gushikiriza byerekeye ivyo Frederic yibaza kwerekeye ngo ibito aho avuga yuko mbega hakenewe yuko gushikirwa biciye ku muheto cyangwa biciye ku biganiro imwe imwe ntibaza ko namaze kubigaruka ko byerekeye agarara n'ibitero n'ibindi yuko ibyo atabindi atakiri bigamije atari gufata ubutegetsi biciye nyine ku ntambara kandi nanoneho icyo umuntu yomenya ni uko umuntu yihweje neza intambara zose ziba zimaze kuba nizabaye n'izizoba intambara misi yose zica abanyagihugu kuby'ukuri saba ariko baragwana umuntu yavuga yuko aribo ivyo bitero izo intambara zitana kuby'ukuri intambara misi yose zica abanyagihugu abanyagihugu nibo bari bariha ivyo vyerekeye intambara n'ibitero n'ibindi hanyuma vyerekeye ibiganiro navyo canke n'amatora je nabivuze kuva na kare amatora misi yose yama ategura intambara uhereye ku matora yo mu 1993 amatora yo mu 1993 yariko ku by'ukuri yariko arategura ijya ntambara yabaye mu kwezi kw'icumi nyuma yaho
amatora mu isanzwe ntategura intambara zikubona
amatora yo kwategura ivyo amatora yo 2025 yategura ingorane za 2010 2010 amatora yabaye icyo gihe yategura ingorane zabaye 2015 amatora rero twebwe kuko tubona umugabo wakoze demokarasi tweze tuguru nani amatora mu Burundi uko ameze si amatora azana amahoro amatora rero misi yose yama azana intambara yama izana uruhagarara uguma rwiyongera kandi hari n'icyo nashaka gukosora nashaka kuvuga gatoyi ku byo umushandahe izdorba yahaga yavuze yereke abanyamahanga nibaza yuko igihugu cy'u Burundi gifashwe mu ijisho neza ni banki y'isi yose banki mondiyali yakorera mu Burundi aho yavuze ko ngo ntaze ngo ntafashanya ubuzi hari ibintu umuntu yibagira ntatuye inyubako y'ishyirahamwe ry'abanyaburayi rigumajurike amafaranga gusa nuko amafaranga
agenda guverinoma mukanya mushikantahe paul
akaba n'ikindi abanyaburayi batanga amafaranga muri somali muri somaliya je sinumva yuko ari bijya byo muri somali ari kuzana amahoro cyangwa iki ega ni ibitero abanyamahanga abanyaburayi babagiriye n'abanyamerika bagiye abanyasomaliya mugabo rero bagaca barungika abakozi babo
icyo kibazo umushyanahe mbayehaga aracishura
mukuru bajya n'ibikoresho ni ukuvuga yuko abanyemari abanyaburaya abanyamerika barungika uburundi hari muri kya gihugu kugira ngo bafukame munda abanyasomalia babuze ubwigenge bwawo sukuzana amahoro rero
ambassadeur Isidore Agirica avuze ariko reka tubanze duhe ijambo muri wanyi radio ijwi rya amerika Samuela mwiriwe neza mwiriwe neza muri hega Samuela
ndi bujumbura mu burundi
kandi kazina
Ifa kwizera imana Samuel.
Kwizera imana murafite kibazo murafite cyo mu biro duka ku jambo mu kanya gato.
Cyambere kumbanje banje kubaramuka ndafata ake y'imana ndi kanya gato. Masai cyere cyaka.
Yego.
Ama katise bimere rano kangira hagira ni kibazo. Ikibazo gihamere ko ni iki kugaziki. Mbega niyo nzenya iyo miti nimba hari ibintu ikeneye kubona ko ibikeneye ari byiyumvira ibona yozana mu gihugu cya politike nk'umurezi watuma umurundi n'abarundi batera imbere nta zindi nzira bocamwo nta yindi nzira we wabona kuri we bocamwo iyo miti rwana za rede tabara n'ahandi bocamo kugira ngo bashikire ibyo bintu mugabo atarengejeje amaraso y'abanyagihugu ninzira akarengana atacyo bagira ni cyambere
yego
ama kugira kabiri cyane naho naje nakije nafuze nakekani
Samuel hari radio yo wayuguruye aho uri hafi
ya naradi hari ari Carmen naradi hari
yegera telefone mu kanya gato cyane ngoze ushikirize ikindi cyumvise cyawe
reka ndayegere ikibazo cya kabiri nase ndimo ndavuga ati nimo mbaza mbega nkawe nk'umuntu novuga nk'umuhinga abona gute kiriya kiganiro honorable agati ko aserwa gushikiriza avuga ko hari yamalimentano yoba agamije ku agamije mugambwe wiwe amwerekeje na cyane cyane akeneye ko ngo atabwe mu mutu kugira ngo amukure mu rugaga rwa politiki meni ndetse wabona iki ari nkuhanura leta hamwe bino agati ko asevuga icyo bari cyo abona aho kuvuga iki kugira ngo nkumbure igihugu cyacu iri tose kare ipiha kamenya amakunga avuge ko nkumbure cyerwe cyatoye kimbakaza demokarasi
murakoze kwizera reka ibyozo byawe
interano nayo
yego mukanye gato
interano no bugano cyanga navugani mu gihe cyose ni mandira niwe yakunze kuvuga ati mu gihe uvuga kuri muragwanira agateka kanje mugo banje gonyera kabandi ati ntacimura akora nono bugati abo bantu wese umuntu wese afite ikinabona kuyoshikiriza nimba ari cyumviro cyane ikindi kintu mugakabona ko ibyo bintu ashaka gushika kuyo gushika kari uko atoye umuneto abanze gusesa amaraso y'abarundi cyane n'abandi bana aho bari umunyamahanga nkazo zari yitwa ko mbona hananira agateka k'umuntu kanaka avuga zo zaravuga ko amahanga agateka ke uko niwaramira agateka kuyundu banje kwica abandi ama kandi nkatangira ko mvuga nti muri rusange impanura abanyepolitike n'ibi bihe twimirije amatora mvuga nti barabe uburundi n'ubw'abarundi twese nta munyamahanga burimo amatora nk'uko abategetsi batandukanye bama babivuze ni ikintu kimara ikingo gitonya bavuga nti turakwiye kumenyera ko amatora ari nka kujya ku yindi mikino kuri sanswe za bonane cyangwa za noeli ziza umuntu azitegurira ikaza kikagenda bikabaho uko kamera kubana mu mahoro mu butandukane bw'ibyungiro bya cya politiki mu akoze
murakoze kwizera Samuel ambassador Isidore Mbayihaga hariho ibintu nyangu mashikirije murabanza mu gice mu buze ko ariko mu gire n'ico mu buze ko ibibazo biri bishikirijwe na kwizera akababuze niba muhari ikabitero yakozwe n'umuhari itabara uwo muhari utari ufise ubundi buryo bwo gushira ubutegetsi hanyuma mbwira icyo muvuze ngo ku ijambo ryashikirijwe na Gatongwasa duga ku ijambo mu kanya gatoye cyane rwose
murakoze cyane nyakubahwa Frederic sinjya kuvuga byinshi kuko mushyira ntaye nyangoma yavuze ngo umutekano si ukuvuga yuko inkoho ziba zahoze ko naho ziba zahoze umutekano ushobora kuba udakwiye kuba yakwikekana kw'abanyagihugu ibyo nibaza yuko mu gihugu mu isi yose amahoro yo mu mutima yoyo aronderwa na nyome y'umugabo amahoro yo kubaho n'abantu bateza kuyagwanira kandi urabona yuko ibyo byashobotse icyo nibaza yuko twogikenguruka cyane yavuze kandi ngo amatora iminsi yose ntazana amahoro ariko nagenda mwibutse yuko mu gihe naho ayo matora atabaye ingaruka zibambi gusumba ibyo nawe narabize kubindusha kuko mu gihugu cyamaze kwinjira muri demokarasi hama hakabaho ikiringo icyo kiringo kikaba kigomba guha ikindi bicyo matora hama ayo matora ntabe bivuye ku mvo izi cyanke ziriya murazi bica biza igihugu cyacika yo kumenga nta ukira mutswa umwe zagitekaho yicaye hanyuma agacya agomba kuba bya biganiro yavuga ibiganiro byo kugo bati namagabura nyama kugira gitekane mu mpiki nanjye ntwari iki nanjye ntwari iki mu gihe rero umva abarundi bababona yuko le condition zose zikwiye kugira bashireho ubutegetsi bitoreye nibaza yuko ayo matora abantu bari kuyaburabuza akaba yavuze kandi ati ibiganiro nibyo bikwiye kuba umuti kugira ngo habe amahoro arama mu gihe cy'u Burundi yakuba hamenye makuru baza yuko murazi amameza y'ibiganiro yabayeho kugerekeye abarundi ibyo nibaza yuko le negotiation interminable bibazi ziratera zikarenga zikabikibazo rero nibaza yuko igituma ibiganiro byarabaye kenshi cyane washaka banatuma nawe narabizi yuko yabyicaye mu gihe kitari gito nabo bakoronko z'Imana barongoye imigambi barabyitabye mugabo ikibabaje ni kimwe nuko bagenda bavuga ngo bagiye kurondera amahoro n'umuti wo gutorera abarundi kugira ngo gitekane mugabo umwe wese agenda agiye kurondera icyicaro abafise inyungu ziwe agenda agiye kuraba icyo rero nico gihe rero bashavuga bati ko byanze ko twumvikana ngo tubishyire abarundi bo bene gihugu baducire urubanza barabe uwo bateza gushyira imbere muri ibyo bibanza turwanira nta handi rero bica ni muri ya matora kabiri nagomba kuvuga ni intambara yavuze ngo zashobora kuba demiriti nasiyonali ziba ziri inyuma yabo bagafasha babatera ibyo turabize yuko muri rede tabara atamasasu bakora barashobora kuba yaronka bayaguze canke bayatoye ku madeni mugabo bigaruka hahandi umugongo mutindi wa muhekero ugomba kuhekura kuko batora ibyo bigwanisha babihawe n'aba bantu baje kwica bene wabo icyo ni ikintu kigoye abantu badashobora kuza baravuga ngo hariho abari nyuma yabo kuko mu gihe bemereye niyo bavuga ngo utemegwe bamuhora nagomba kumara kuko Paul yavuze mushika ntari Paul yavuze ati imfashanyo zirahari za Banki Mondiale za Union Europeenne ni byiza mugabo hari ikindi yavuze nibaza ko tudahuriza ko yavuze yuko nk'akarorero nk'abasirikare b'u Burundi bagiye muri Somalia barungitsweho n'abanyamerika bagiye kubafasha gupfuka amamunda abanyagihugu muri Somalia gihe nibaza yuko icyo kintu arakwiye kuraba ingana gikosora neza hakitumbereza kuko bagiye kugarukana
amahoro ndabona Kenya kimuze cyane gusa ambassador Isidore mu simbira kuri za bibazo bya kwizera mu kugira ngo
turakora murakoze cyane nibaza ikibazo cyo kwakwizera njya kuvuga kuri kimwe yavuze ati cyane cyane byerekeye umushinga ntawe gwasa aherutse gushikiriza avuga yuko ageramiwe cyane afite ibimenyetso by'uko ubutegetsi buhari bugomba kumupfunga cyane mbere bukanamugandagura hariho yaravuze yavuga ko hariho n'ibimenyetso biri kubirakogwa byerekeye ibimenyetso by'umugambwe wiwe kugira bazobikoreshe mu kumugereka kw'inkoni ishushe ibyo jewe nyakubahwa ndabishira mu mici ibiri sinshobora kuvuga ngo si ibyo canke kuko jewe nta matohoza yimbitse ndabigira ko mugabo mu gihe ibyo bintu byanabivugwa kenshi abantu bakerekana ubwoba bw'umutekano wabo igihe bemereje kujya mu matora hariho ibintu bibiri umuntu ateza akibaza kuko nabyo ntibashobora kuba umukenyuro wa politiki kuko mu gihe bigenze gutyo umuntu ashobora kuvuga mwene kurya mu gihe afise ubwoba ubwo bwoba ndashobora kubusobanura ubwo bwoba n'ubwoba bufatiye kwitete kuwo muhiganwa cyanke kuba wijeje yuko wamaze gutsinda amatora kandi utarayajyamo ibyo rero mu gihe umuntu ashobora kuba afise urugamba rwo kujya mu matora rubanza nka rurya hari igihe baterereza bakarondera amafaranga cyanke ibikoresho byo kujya kwitegura amatora ababibahaye bakarinda kubaha amakondisiyon era makondisiyo no kuvuga ati ndabiguha mugabo ni washikira ubutegetsi nanjye zombiki ibyo birabaho hama kabashobora kuba yarabyemeye mu gihe rero abona ati rero je hari ibintu by'abantu banarafashe nkaba mbona kandi ko bigiye kunana kuzokwisigura naye narijeje abantu ko
aje ngiye kuri amuso igihugu ni birashoboka ko umuntu ashobora gukreya the situation mwenizo kugira bara prepara imitima y'abantu kugira ngo ejo nibyashika akavoma matora adatahanye insinzi bavuge bati yari yarabivuze ibyo rero nibaza yuko muri ico gihe abantu bakwiye kutaza barashira mu matwi cyane bivuzwe byose nko kumenga ni injiri yanditswe ibyo bintu biragoye kuko abantu bose barakurikirana bagaheza bakaraba kuko uvuze yuko aba umutekano wiwe utunzwe
n'abazo abashinzwe turi kumwe nabo nyene bagira ico bakivuze ko ariko reka tubanze duhi jambo Pierre Claver. Pierre Claver mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hira Pierre Claver
atiri gutumbura mu kanyosha
nakandi kazina ninde
Manirakiza
duga kwijamo mu kanya gato ikibazo cy'imbere
yego cyewe ikintu gikuru nashaka kubanza kuvuga. Alo
duga kwijamo turakumva
yego nashaka kubanza gushimira uwo ambasaderi wacu nahangane kumuca ariko aratanga ubundi twebwe ngahe Burundi twe twibereyeho neza mu mahoro mugabo hageze ko abanyepolitiki bafata bashaka kujya mu myamamazo ugasanga baratanguye twabona yuko twagenda kumusaga tukagenda hariya kumutakura hose hose tukazunguruka igisagara cyose atanduri hari mugabo kubera amata atanguye uca usanga ukumva hari anya ngo hatwitse iki ngo hari habaye ikiniki kubera iki kubera abanyine n'abanyepolitiki barabe rero bahindure ingendo bareke gucafuza ahubwo yamaze bakoresheje ukuri n'inzira n'amajambo meza sawa murakoze cyane
murakoze Pierre Claver ku byimbiro mushikirije mushya nahe nyangoma reka tugaruke ku kibazo cyabajijwe na Kwizera Samuel avuga ati amajambo yatangajwe na Rwasamwe mwabona gute ambasaderi Isidore yagize ica bivuga ko mukanye gatoye cyane rwose nagira namwe mugire ico mubuze mukanye gatoye cyane
rampa kanya wahaye abandi yego urakoze kuri ibi bya Rwasa n'umukuru w'umugambwe kandi arakomeye mu nama nshingamateka y'ibihumbi n'icegera ca mbere curongo inama nshingamateka afise abashikiranganji muri leta nibaza ko ibyo yavuze ashobora kuba ivuga nk'ubizi ariko iki kibazo mu kibazo wenyine kandi kuko ari mu nzego arafite uburyo bwo gusohoza kandi akabimenya kandi nta kidashobora kurazi byabaye nk'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nibuka irimentanya ryakozwe n'ubwo butegetsi nyene mu gufata bugupfungo wahoza ari umukuru w'igihugu Domitiano mu gufunga wahoza cyangwa umukuru w'igihugu Kadege bagakubita bakamubwira iyondo nta kidashoboka ubwo butegetsi ntacyo bwibanga kuko mubiri hanyuma Samuel yabajije ati nzira bucamwo hatabaye ingwano nibyo nta wipfuzigwa ntajya nta utanguza ingwano ngo ayishaka ingwano nk'uko Paul Kuzimana bivuze hitana cyane cyane abahugu abanyagihugu bato bagomba batari muri iyo ngwano tajya bari kwarahigarirwa inzira zirashoboka ariko igihe bivuye cyane cyane ku butegetsi nta bivuze mu kanya gashize ni ubwa mbere numva noneho usubiye inyuma gatonya umuntu yahoze ari umwambasaderi cyangwa ari umwambasaderi ashobora kuvuga yuko ngo ibiganiro n'ibintu byo guzana amagaburanyana aho yihenze cyane ibiganiro muri politiki byaba biriho igihe cyose si ukuvuga ngo yuko nko muri ibi bihe tubona bigoye naho bamwe bemeza ngo hari amahoro nta mahoro ariho mu gihugu cyacu ibyo ni ukwemera akabimbura kuzuyemo ambasaderi ibiganiro rero igihe cyose hamari ibiganiro hagati yabo barongoye abandi mu banyagihugu ibiganiro rero nibyo byoshobora gutorera umuti w'ibyo bibazo byerekeye ingwano kugira ngo amaraso y'abarundi y'abanyafurika ntayame yasetse igihe cyose na ibyo by'amatora tuvuga na Paul yabivuze nanye na ndasubira kubishimangira amatora mu Burundi kuva mu mwaka 1960 kuva twikukiye yama azana injyana nibyo gituma tupfa kugenda duhumirije wowe urashobora kugenda kwita mu kinogo ukibona imanga wibona
ariko mushya na nyangoma ikibisa amatora ikibi n'abanyapolitika
amatora abantu ndetse bari nihe n'amatora suja munsi wa matora amatora arategurwa kandi benshi bayiba ndetse satana ari ku butegetsi
bagiye
tukuyategura
mukanya
no ku munsi wayo n'inyuma yaho mu gutima manza zango na gongo na burya tawutungane utungane twegamiye leta buri ho
mukanya turamuha ijambo n'umushyana he
uti
kubganyu amatora sibe ni amahora azobabonetse
amatora ategugwe simvuze ngo nasi ategugwe neza habaye ibiganiro sivyo kugabura ingwa manyama nkuko bivuze ibiganiro byo kugaruka nituze
mukanya ndaguha ijambo mushya nahe Paul Nkuzimana namwe mbere icyo muvuga ko ibyo bibazo ariko reka
impunzi zirenga ibihumbi amajana ane ziri hanze
reka nyanguma tubanze duhe ijambo
turi hanze ihugu turi hanze na jewe si bisanzwe nagiye nshaka kuvuga mu gihugu cyanjye
reka tubanze duhe ijambo George umushyana nyanguma
no muri zantwaro z'umugambi umwe baravuga ngo hariho amahoro umugabo amahoro atayariho
ego me umushyana nyanguma reka duhe ijambo George mukanya gatoyi reka duhe ijambo umwe wanyi hanyuma icyo kibazo turakigaruka ko George mwiriwe neza?
Niwe neza.
Muri hehe George?
Sa?
Muri hehe?
Nsaga cyabizumbura mu Burundi.
Ah kandi kazi nakawe ninde?
Eko ni Misago.
Yego Misago ikibazo cy'imviro mu kanya gato.
Eko nje nagomba ambaze umukamire kanishane umukamanyangu.
Yego.
Eko nje kamwe bari ko barakora iki kugira ngo baze mu masoroga ko anda abantu magari hizanze bumva bagabari cyose uteke singira kugira ngo ugume gutwara bonye akora bonye bo bari ko barakora iki kugira ngo baze mu mafo abantu cyo babiyumvira abahamaje ikindi kibazo cyaka ni ngo kubaza nagomba kubaza nagomba kugira na bashira imbere y'intangara bwa muntu abashigiki ikindi no fixinza ibyo bivuga kuri mutama agatubwo afite bagomba kugandugurwa ibyo kandi kuko nabo ibindi bintu bivuga bari byo bamenye
ndumva telefone yawe Misago itameze neza cyane reka bakwishyure ku kibazo cya mbere cya kabiri gisa n'ikitumvikanye cyane rwose reka duhe ijambo Paul Nkuzimana Paul mushaka gufata akanya mukabanza mukavugana nawe ku byashikirijwe na Kwizera imbere yuko muja kubishikirijwe na Misago George duga ku ijambo mu kanya gato
yego ariko mu imbere yaho naraza kubaza ko ibintu bitoyi byerekeye Somalia ndo feta bishimangira ko cyane rwose kuko igituma abasirikare b'abanyamahanga bo muri Afurika banki y'isi yose n'abanyaburayi n'abanyamerika babarungi kariya ni ukugira ngo bakingire gusahura amatungo y'icyo gihugu ni ukwibutsa yuko isi yo muri Somalia ku bice bibiri kuri bitatu huzuyemo petrol na gaz naturel kino nashaka gukosora nacyo kubyereka ibiganiro twebwe mugabo perezida tuburunani nta biganiro na rimwe tuye tujamo nta arusha tuye tujamo twebwe kuko bya biganiro tubona yuko nta nyishu zizanira kubona abajya gihugu bafise kino nacyo nashaka gushikiriza ni uko byaba ibyerekeye amatora cyane cyane iyo bavuze amatora abantu benshi bavuga ngo ni demokarasi ariko mugabo icyo umuntu yabona mu Burundi na demokarasi dufise kuko demokarasi twe tubibona mu bice bibiri hariho demokarasi mu ruhande rwa politiki hanyuma akaba na demokarasi mu ruhande rw'uko abantu babayeho muri politiki hoho umuntu wese abibona nubwo twabivuze kuva na kare kuko na nyango babivuze amatora minsi yose yama ategura intambara yamategura uruhagarara ruguma rwiyongera demokarasi sosiyali ntayihari mu Burundi ubona ama urabye ubuzima nyange kuba baye ubushomeri ntange umuntu akaraba ukuntu abarundi bari mu bukene ntange
ibyo ntibitegwa n'abanyapoli ibyo mushyanahe Paul ibyo ntibitegwa n'abanyapolitike bonyine batumvikana
hanyuma ibi navyo byerekeye ntuze byerekeye ibyo Kwizera yavuze erega amatora misi yose ega amatora nyine usha usanga ari murundi ruhande n'urundi ruhande rw'intambara nkuko nabivuze amatora abantu baragwanira uko bimeze muri iki gihugu gushika uno munsi bagwanira kugira ngo bashikire ubutegetsi hanyuma abandi nabo kugira ngo bagume ku butegetsi bagume bakorera ya za multinationales zimwe na mvuga zihagaze mu nda abanyagihugu. Urumva rero amatora nayo nyene uko ameze nirundi ruhande
izozohezwa n'iki mushya na Paul izozohezwa n'iki
na sharu ukosora ibyo ntuzenya byo kwizera yavuze rega amatora si byo munsi amatora rega banya baje kwitoza ubumwe bumva baje kwitoza kugira ngo bagume baje ku butegetsi cyangwa bagume ku butegetsi iyo myaka ari itanu ari indwi urumva amatora ni ikintu gikomeye si umunsi umwe uvuga ngo nihubwo nihubona ni iyo myaka yose uko ingana ari itanu ari indwi urumva ni ibintu bikomeye cyane rwose bituma bitera uruhagarara
egomeye mu kanya ambasaderi yohanda abaha ijambo ariko reka tubanze twumvirize Moses aho umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika muri neza Moses
Miro neza cyane
muri hehe
bonye muri Afrika y'Epfo
nego meya kandi kazina ninde
eh niyo nkuru Moise
niyo nkuru Moise murafite kibazo murafite umubiro
bonye minyunganye na cyabo cyera bona cyane cyane ego ugerekeye amatora y'imirimo kuzoba mu Burundi mu mwaka ugiye kuzoza mu 2022 bo hari kintu kimwe dukeneye kwanza kumenya na cyane cyane kumenya amatora ntabwo ari amakarasi baba bagiye gukina ahubwo ni ikintu gikomeye baba bagiye gukina kugira ngo abenegihugu nabo nyine bahungukire bobo kenshi na kenshi abanyepolitiki bibaza yuko baba bagiye kumva ibiki kugira ngo bice nabo bagiye gukina bikomakomeye ngo baba bakubwiye igihugu abandi babe abashikiranganje bagaca yiragira ineza y'igihugu nk'ubu tugiye gutora mu matora tugiye matora arabona ko hari ibintu byo kuba mu ntara ya Bubanza hariho bigaragara neza ko kiri mu ishyamba urumva abo bose n'abantu bari bakemuye kandi bari bakwiye kubaka igihugu kuko igihugu cy'u Burundi ntabwo ari ikirindiro ry'intambara rya misi yose rero abanyepolitike barakwiye kubanza kureka neza na neza nk'abanyepolitike b'abarundi barakwiye kubanza kureka ineza gushyira hanze ineza yabo bagashyira ineza y'igihugu cy'u Burundi n'ineza y'abarundi bose bakibamo kuko inyegihugu nabwo ntabwo ari nteme urikora bagiye umunyegihugu utegeka kumenya neza ko agushyiza kwa kiriya kibanza yifuza nawe nyine kuhafungukira akumva ko afite amahoro akumva ko n'ibyo aronka akaronka n'ibyo afungura kuko ntabwo ujya kwa Burundi ntabwo ugenda kugenda gutora hanyuma nawe nyine utagenda uri ku mukanda mu nda ngo apfe n'inzara na cyane cyane nka urabona nk'ubu sandadezeze na dinatiki nita n'icyatwara igihugu cy'u Burundi ariko mbere abanyagihugu barabiza inzara barakenye kandi nubu bagiye kugenda gutora ese umunyagihugu azobenefita iki profiti hazi
icyumviro gihambaye muzeze mwashikirije ko abanyapolitiki boza barashyira imbere inyungu z'abanyagihugu n'inyungu z'igihugu reka tumuhe ijambo ambasaderi Isidore arafite ibyo yishura abashwe ntahe bashikirije amajambo imbere nyangoma na hamwe n'umushya ntahe Paul Nkuzimana duga ku ijambo
muceri nacaga rumbire ko kubyekeye nk'aba opposition nabo nyene
duga ku ijambo
murakoze ku ijambo
ambassador reka tumurinde ambassador reka turindire reka turindire Moses asoze gatoyi sozera Moses mukanye gatoyi cyane ngo
yego
kubanye politike cyane cyane bari muri opposition ko bwo kuyaranga bakaza bakaza barashira imeze imbere yanyu ibyo ntibaze baravuga ati nabo ni ikigo n'ikibyeni nani
tuzi yego icyo nicyo cyumvira mwashikirije Moses
kumvikana n'umugambo uri kubutegeka kugira ngo basegure amatora meza bajye mu matora nabo nyine nk'abandi bahigane kugira ngo abarundi bose baronke amahoro niba byiza cyane gusoma murakoze
Moses mushyira nahe mbayahaga muduge ku ijambo ku kamo gatewe na Moses reka n'ibindi byashikirijwe n'abandi turi kumwe mu kiganiro
murakoze cyane jewe nagomba kuvuga ibintu bibiri bintangaje kuko bivuzwe n'umuntu afise umugambwe mutama mushinga ntahe Paul aravuze ko ntashaka amatora we ntashaka n'ibiganiro kuko yavuze ati amatora iyo yamategura intambara igihe cyose urumva ntashobora kujya mu matora kandi abona hagamije intambara kandi avuga yuko badashyigikiye ibiganiro none jewe ndashobora kwibaza rero umuntu ari nk'umunyepolitiki yagezeho umugambwe
hama umuntu ashaka kwibaza ati none yashinze umugambwe adashaka ko kujya mu matora na rimwe yibaza ko adoshikiye ubutegetsi bigenze gute uko nibaza yuko umugambwe ugira ugishira ibyiyumviro byawe ahabona ubishire mu Barundi hama babigumwe bagutore batunganize imigambi yabo none mu gihe umuntu adakeneye amatora ntakeneye n'ibiganiro uwo muntu akaba afite umugambwe bica bingora kumva neza ikintu aharanira yewe nibaza yuko ikindi cya kabiri umushyika nta inyangoma yonyumva neza kuko yewe sinavuze yuko ntashigikiye ibiganiro abarundi baraganira kandi n'ubu mu gihugu hagati baraganira rero nibaza yuko ibiganiro byabereye hanze byabaye ibiganiro byinshi cyane mbere nibaza yuko byasahuye amafaranga y'u Burundi atagira uko angana urabye amaturu amatike y'indege abantu bafata bagafata amahoteli bakajya gufungura n'ibindi n'ibindi uko wumva bama bataha atasho batahanye kuko ubirabye urabona yuko mu bisanzwe tukuniganisha amafoje rusosiyete bajya gushyira imbere uko nibyo navuze nyakubo hamenyesha makuru agana kubwira abarundi bose ntibashobora kuba bamusitanteri abarundi bose ntibashobora kuba babura amatani ntibashobora kuba bashyira foto zone abarundi barakeneye amahoro umahoro n'umutekano abarundi barakeneye ufungura neza bakaronka mase bakajya
kwima gusozera ambasaderi
abarundi barakeneye kujya ku ishuri abarundi barakeneye amabarabara icyo gihe rero ibyo bintu biba mu gihe hari ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu bagaheza bakavuga ati dutunganize ibi n'ibi n'ibi mugabo kubwira ibiganiro twame mu biganiro ntarosiki rero ucambaza kandi muce mukimbariza umushinga nta inyangoma navuze yuko ari mu bantu ba mbere batanguje urugamba rwa demokarasi muri icyo gihe yagomba yuko abantu batora inzego zigakora
ndabona kanya kagiye ambassadeur izidora ndabona kanya kihuse cyane rwose nashaka
yuko amatora atagikenewe bica bigorana cumenga
ijambo
mujyanye ku rugamba asa n'uwashyize ku ruhande abantu rero
mushyana nyangoma nyangoma reka tuguhe akanya nawe kugira ngo ubwire icyo uvuze ku kamo katewe na Mozeze avuga ko abanyapolitiki bakwiye gushyira imbere inyungu
z'igihugu ambasaderi Vidori nibyo yewe nabahanye demokarasi imyaka myinshi kandi nubwo ntibibaze ngo narahebye ndacariko ariko demokarasi abantu bose bararirimba demokarasi intwaro zize bigaherera ngaho batavuze iyo demokarasi ni demokarasi iraporo yamaze kuyivuga ndetse si ukuvuga amatora gusa demokarasi ijana n'ibindi byinshi gusabika imitungo y'igihugu uzovuga nko demokarasi abantu bari ko barapfa ngo batoye abantu bari ko barapfa n'inzara abandi bahunze abandi babohewe mu munyororo ukavuga ngo amatora ugiye kuzana demokarasi
nyangoma ndeka ndabahe amasogo na 30 mbwira icyo muvuze kuko amukatewe na Moses agatira akamukatewe abanyapolitiki asaba ko abanyapolitiki bashira imbere inyungu z'igihugu duga kwijamo amasogo na 30 kugira ngo tumuhe ijambo n'umushya ntahe
ibyo ni ibyipuzo abo si nibyo umunyabisanzwe umunyapolitiki w'ukuri aharanira imeza ya bose cyo bita intérêt général yaharanira eshimbere ibyiyumviro bigira akamaro umunyagihugu bigira icuhinduye mu buzima bwiwe ingene abayeho cyane cyane ibyo n'ivyipfuzo ariko ingiro ni iyindi turabona yuko benshi bahabira ubutegetsi kugira ngo bashikire amarungu
gusozera na wewe mushenahe
ikiraro cy'ugushikira amatungo amanjware nko bivuga nko mu gifaransa gucyo nyene
egomereka Paul Nkunzimana namwe mu gice buvuze ku kamo gato y'abanyapolitike duga ku ijambo
ego mwakoze ega abanyapolitike uko bimeze igihe cyose bamavuga yuko ibintu bimeze neza kandi yuko bikeneye yuko abanyapolitike ngo bakore abanyagihugu ineza abanyagihugu yego icyo ni byo mugabo si byo bikogwa ibikogwa ni bindi ibikogwa uko byama bikogwa ni ugushyira mu ngi gusa y'amapolitike azingamika abanyagihugu
ariko nawe umunyapolitike ntiwatuma
urutoka abandi cyane ugize umugambwe eba shinga turi kumwe ndabona ikiganiro kizosubira kukigaruka ko akanya karatujanye nashaka ndabashimiye cyane rwose Professeur Paul Nkunzimana ndabashimiye namwe mushyana Nyangoma Leonard ndagushimiye nawe Ambassadeur Isidore Mbayahaga mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ngaha Kiganya muri Sango. Muri Sanga turabashimiye kandi n'abanyamanyu bose baduteye akamo bagashikiza ivyumviro n'ibibazo. Turashimiye Engineer Macrin, tukadushimiye na Fasire yadufashe kwegeranya ikiganiro. Turabifurije baduteze amatwi mwese n'abarundi bose, abanyarwanda bose, eka aho muri hose, amahoro n'umugoroba mwiza.